Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza. Ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabateguriye. Francine Niyonsaba yagarutse mu Burundi avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo kwiruka ku maguru, atahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero 2000 mu gihe gito ku isi.
Inkoko mondial itashye ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa u Burundi ndagihoye cyane n'umunezero ntasigunogaragaza n'abanya Barundi batwenga bose. Ndumva yuko nakoze bidasanzwe nanje ubu ndavuga ariko ntasanzwe ku isi.
Francine Niyitegeka yakiriwe n'abaturage benshi i Bujumbura. U Rwanda rumaze gukingira COVID-19 ku buryo busesuye abaturage barwo 10%. Abarundi b'impunzi 70 bari bamaze amezi 6 mu maboko ya polisi ya Tanzania ubu baridagadura, turavugana nabo muri aya makuru. Naho muri Tunisia, ubucamanza bwa gisirikari bwafunze abadepite 2. Ikaze amakuru arambuye ni mukanya gato cyane, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Tunisia, nk'uko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, umucamanza wa gisirikari yategetse ko abadepite 2 bo mu ishyaka ritavuga rumwe na perezida wa Repubulika Kais Saied bafungwa. Frederic Nkundikije arabagezaho iyi nkuru.
Ibyo bibaye mu gihe muri icyo gihugu kibazo cy'agateka kazira muntu giteye amakenga nyuma yaho perezida afashe ingingo yo kwigumira ko ubutegetsi bwose mu kwezi kw'indwi. Sentare ya gisirikari yafunze idara ya Saudi hamwe na Edine Makhlouf, mukuru w'umugambwe Karama Yama yanibahuye perezida Kais Saied mu nama nshingamateka. Ifungwa ryabo rishikanye ikindi cy'abashingamateka 5 bafunzwe muri iki gihe. Saudi yafunzwe yagirijwe gutuka abakozi bajeje umutekano ku kibanza cy'indege mu mezi 5 aheze, nk'uko umushingamabanza wiwe yabibwiye itandukanizo ry'amakuru Reuters. Makhlouf nawe yahagaritswe hanyuma akarekurwa mu ndwi iheze igihe yari yitavye urubanza muri sentare, yaciye asubira gufungwa nyuma yaho yankiwe kuburanira Saudi yari yamutoye nk'umushingamabanza wiwe. Itangazo ryashyizwe ahabona na sentare ya gisirikari rivuga ko umucamanza yafashe icyemezo cyo gufunga Makhlouf, amwagiriza ko yateye ubwoba umucamanza wa gisirikari anamwagiriza uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi.
Frederic Nkundikije, komeza utubwira noneho amagorwa y'uyu munyakanadakazi wamaze igihe yarashimuswe n'intagondwa z'abajihadisti muri Burkina Faso.
Hari haze umwaka Edith Sablé yafatiwe muri Burkina Faso agerageza guca mu myanya y'intoki abamunyoroje naho yarazi ko ashobora kwicwa. Uyu mufaso afite imyaka 37 hamwe n'umutariyano Lucha Tacheto bari banyorojwe mu kwezi kwa 12 umwaka 2018 bari mu seruko bwa Burkina Faso aho bariko baratembera bagana igihugu cya Benin. Ble na Tacheto bamaze amezi 15 bari mu minwe iyo mu rwi mbere y'uko bawuca mu ryahumye bagahunga mu bucagucagu. Haraheze imyaka 6 2 intagondwa Al-Qaeda na Islamic State inyuruza abantu mu ntara Sahel igaheza igasaba ingwati imbere yo kubarekura. Bamwe mu banyamahanga bakinwe iyo mirwi harimwo umumenyesha makuru w'Umufaransa Olivier Dubois yanyurujwe mu kwezi kwa 4 ari mu buraruko bwa Mali muri Burkina Faso, aho ubugizi bwa nabi bw'umurwi jihad ugwiriye abanyamahanga 10 baramaze kunyuruzwa.
Ijwi rya Amerika. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko yataye muri yombi umuntu ukomoka mu burasirazuba bwo hagati, nayo ni inkuru mugezweho na Frederic Nkundikije.
Bayi umunyamahanga wa mbere afashwe ariko akorana n'uyu murwi. Uyu mugabo yahagaritswe n'umunyayordaniya nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya mu kiganiro hari itorokanizo ry'amakuru Reuters. Yahagaritswe ari mu gisagara ca Masikabe hafi y'umuji wa Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho umurwi ADF wama wakoze ibitero. Umurwi ADF wa Kisa murongowe n'abakomoka muri Uganda niwo wagirizwa ubicanyi bumaze imyaka 3 bukorerwa mu bisagara vyo muri iyo ntara. Mwaka 2019 barongoye uyo murwi baragiraniye amasezerano n'umurwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu, naho ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko atavyemezo rifise vy'uko uyo murwi utegeka umurwi w'abarwanyi ba ADF.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aho muri hose kandi mudusange no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima iratangaza ku Rwanda rumaze guha inkingo za COVID-19 zose za ngombwa abaturage barwo 10%, bityo rwujuje umugambi OMS yari yarateganyije kugeraho muri uku kwezi kwa 9. Nkuko Dr. Salah Ndungu Ba uhagarariye OMS mu Rwanda bivuga, u Rwanda ni intangarugero mu karere kuva ibikorwa byo gukingira bikimara gutangira mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. Mu kwezi kwa 5 gushize, umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yatanze umugambi rusange wo gukingira abaturage 10% ba buri gihugu ku isi yose bitarenze uku kwezi kwa 9, 40% bitarenze kwa 12 gutaha, na 70% hagati mu mwaka uza w'ibihumbi 2022. OMS ivuga ko ibihugu 14 bya Afrika aribyo byageze ku mugambi wa mbere w'10%. 3 byonyine gusa ku mugabane wa Afrika byageze ku mugambi wa 2%. Naho u Rwanda kugeza ubu rwabonye inkingo za COVID-19 zigera kuri 1,400,400 zaturutse muri COVAX ya OMS, ikigo cya Afrika gishinzwe gukumira indwara, no mu masezerano bwite atandukanye rwagiranye n'ibindi bihugu. Rumaze gukoresha inkingo 3,300,000 zahawe rero ku buryo busesuye abantu 10% kuri 16,000,000 barutuye. OMS yanzura ivuga ko izafasha u Rwanda kugira ngo ruzabe rwararangije gukingira abaturage barwo 60% hagati mu mwaka utaha. Dukomereza amakuru yacu y'ibiyaga bigari mu Burundi. Francine Niyonsaba yagarutse mu gihugu avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo kwiruka ku maguru. Atahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero 2,000 mu gihe gito cyane ku isi. Yakiriwe n'imbaga y'abaturage benshi i Bujumbura. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru irambuye.
Amateka no mugisha ku Burundi, iki gikombe mubona igikombe itashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi.
Uwo ni Francine Niyonsaba, munonotse mu Burundi kazi y'igihe yaratahutse mu gatondo ko kuri uyu wa 3 ageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyitiriwe Melchior Ndadaye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari akikijwe n'umubyeyi nyina mubyara, mukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana n'abandi bategetsi. Yagarutse ku mateka yandikishije muri ameza aheze, yibutsa ko ari iteka mu gihugu cyose.
Aho nahereye mu gihugu cya Amerika nkahatsinda metero 3,200 birengako, nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa nkakoze 3,000, nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkajyana n'umwanya mwiza cyane kugira 5 mu myanya nyaruka ku isi. Nkavaho nkajya mu gihugu cy'Ububirigi nkatsinda iyo metero 5 kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka. Sinagaruke ngaho, naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise, aho hose nagiye ndaca nongera nsinda nkarukondera amanota ashobora kumushikana muri finale kugira ngo mpiganirwe iki gikombe mubona igikombe itashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Natsinze ku 5,000, akaba ari gikombe kidasanzwe itashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi.
Naho icyo gikombe ari ryambere gitashe mu Burundi haragaheta umwanya wa mbere ko kugeza ubu ku isi yose mu mahiganwa y'imetero 2,000. Niyonsaba yabonye muri iyo ntsinzi hagena inkino zihuza abantu.
Nahagarukiye ngaho, naciye ngenda mu gihugu cya Croatia, aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake, aho nashoboye kugira umwanya wa mbere. Ubu umurundikazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000, aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ibijana 66. Ibyo ntibyabwo bibeho nka ku isi. Ni koko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa u Burundi. Ndagihoye cyane, ni umunezero ntasubira kugaragaza kuko intsinzi y'iwanje nayibonye mwo ibintu byinshi. nabonye abarundi batwenga bose yaba bari ngaha mu Burundi abari mu mahanga ndumva yuko nakoze bidasanzwe nanje ubu ndavuga iko ntasanzwe kwisi
nuko yemereye ko akatabonetse byabonekeye no kubana izinzi baje kumusanganira bamwe babwirijwe ariko benshi ku bugombe bwabo kuva ku kibuga cy'indege ugaca ku mabarabara yinjira hagati mu gisagara cya Bujumbura abato n'abakuru abakenyezi n'abagabo abakomeye n'aboroheje bari bagandagaje bamuhamashi mu gihe yarengana ari mu modoka ari hejuru apepe yabaje kumwigina abandi bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika
imana yuguruye nta wugara igitangaza cyabereye cyabereye cyaboneke hano mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura bataza kumwicubahira kuko imana yaramudugije kuko imana yamudugije nta umusubiza hasi bose cyane cyane ugwaruka ukura amaboko mu mpuzu
wabonye ko abarundi basigaye bakunda abakinyi bacu cyangwa basigaye bakunda abarundi babo niwe murundi wa mbere tubonye yarafise koroteje nk'iyo twabonye
turanezerwa cyane n'insinzi ya Francine Niyonsaba umwana wacu umwana twareze ateye iteka igihugu yerekanye yuko n'abigeme bashoboye n'isi yose imenye
dufatiye ku mashusho yabonetse ku mbuga nkurukanabumenyi y'insinzi y'abantu byakiriye Francine Niyonsaba byaherwa kuboneka mu myaka y'ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahora arongoye Burundi yaje kwakirwa kenshi yavuye kuzana ubushimwe mu bihugu bitandukanye harimo imiryango rukiritu cyangwa abahora baje kwakira bakuru b'ibihugu byo mu karere bagendera igihugu nk'uko biherutse kuba umufaso ni Suluhu Samia Hassan arongoye Tanzania mu rugendo yagize mu gihugu cy'u Burundi kibanyi mu kwezi kw'indwi guheze imbere yuko atahuka umunonsi aturuka mu ntara ya Rwigi mu buseruko yarakerejwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu benshi hatibagiwe abategetsi barimo Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ubu bari mu rugendo muri Amerika bitabiriye inama ya ONU igira 76 y'abakuru b'ibihugu n'amaleta Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Francine Niyonsaba yagarutse rero mu Burundi avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo gusiganwa ku maguru ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye mukurikire iby'uko yakiriwe ku buryo bw'umwihariko. Radio Ijwi rya Amerika. Impunzi z'abarundi bagera kuri 70 bari bafungiye muri kasho ya polisi ya komine Kibondo muri Tanzania bararekuwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin aratubwira neza ibyabo.
Izo mpunzi zari zimaze ikiringo cy'amezi 6 mu gasho zifunzwe kubera amakosa atandukanye harimo kwagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendeli. Kuri biro y'igipolisi twasanze bamwe mu mpunzi barangije igifungo ariko baritegura gusubira mu nkambi. Basiguriye Ijwi rya Amerika zimwe mu mpamvu zituma bafungwa.
Kagira nk'ubwo ugasanga ngo baraje ngo n'ibisuma ntitumenye iyo bivuye kandi ubwo nta n'ikigwanisho na kimwe twebwe twahunganye mugabo tukagira nkuko tugasanga harimo baratwagiriza ibintu by'ubwanisho kandi hano igipolisi kirahari gisungusungu kirahari mugabo nk'ivyo byose bakagira iki bakaduha bakaduta kamakese kandi turebye ivyo byose bivana na gaho hotelo turimo turagira iki turimo turabona
kandi narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora nta muhambi kubera usanga kunje badupokereza nta mahera turonka yo kwisaidia nk'ubu je mfise umugore afise imbanyi nawe nabuza amahera kumugurira igitenge kubera na umugenzi yambwira ngo hari umugabo afite ikazi hegereye inkambi nyine nari ngiye nyine guca amahera nakora bibiri ku munsi ndabona ati kweri ubuzima umugenzi nabo tekanze gukora yo ku munsi nta
nubundi baguma badufasha bo tufasha nyine bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugateka
icyo twosaba yuwe ni n'abajeje umutekano ko basaba yuko abo bantu baze baratwara ubukesikesi kuntuzenya ku gipolisi abo bonyene baze bishikire k'uwo muntu bahashike barabe ingo amatati bafitaniye n'abo bantu siyo ngo baze baratwara amakesi.
Umuyobozi w'igipolisi muri komine Kibondo Bwana Simon Mwakalinga mu kiganiro yahaye abanyamakuru yasiguye ko muri bo abagabo ari 75 n'umukenyezi umwe. Yemeza ko mu gasho hasigayemo abarenga gato 50 atararangiza ibihano bafatiwe izo mpunzi zatawe muri yombi mu ntango z'umwaka turimwo w'2021 aho benshi muri bo basanganywe makosa y'ubusuma guhohotera abakenyezi guhungabanya umutekano no gutoroka mu nkambi
walioko magereza na jumla ya wafungwa
ibihingwa
abari mu gasho ibitigiri ni 77 amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko ubusoma busanzwe nubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko
mengine ambayo ni kawaida katika jamii unajua tunakambi ziko hapa kwa hiyo hii hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini
bwana makaringa amagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira babe mu buzima bwo mu buhungiro atanko manzi
unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji
urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe none wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane abasohoka ni benshi cyane natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri gukora isakwa mu bijiji bituranye abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ariko murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza buri gihugu gifise amategeko yacu n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko
kama wa Tanzania kuna mipaka kwenye swala zima la ukimbizi
abafatirwa ibihano kenshi bacibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho iyo amaze igifungo basubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro abakeneye gutaha mu Burundi nabo baratahanwa iyo binyuze mu nzira zitaganwa n'amategeko uruko mwaka utashe arafungwa barenga gato 200 ibitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo bagirizwa amakosa atandukanye mu ntumbero yo gukomeza umutekano mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi naho benshi muri bo bidoga yuko bafungirwa ubusa babatinyisha kugira bahunguke ku bwinshi kuva komine Kibondo mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi ry'Amerika
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubuzima gakondo bufite akamaro nibwo mugenzi wacu Fidele Niyongabo aganiraho n'abatumirwa babiri uwa mbere ni Madame Jeanette Karire umuyobozi wa societe Karire Products akaba kandi ari icyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abagwizatunga amahinguriro n'abanyamyuga mu Burundi ari Bujumbura mu Burundi wa kabiri ni Dr. Raymond Muganga umwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhanga bw'imiti farumasi ari Kigali
ubuvuzi kama ubuvuzi kavukire n'ubuvuzi bufatiye cyane cyane mu bumenyi kama ubumenyi kama hanyuma no kubitegwa ubimeza kama nibyo nimwe nkabijya tuvuze kama nibyabayeho nibyariho imbere yuko yisi tuzi ngaha ibaho nibyariho imbere yuko twebwe abantu tubaho abantu mu myaka itandukanye nibyo twasanzeho nibyo tuzosiga nubwo bumenyi rero hanyuma ejo hariho ibyigwa n'ubushakashatsi busa bufatira kuri iyo kubwira bisumbije kubera ubwo bushakashatsi ubu unyi tugezeho rero ariko koko ni ubuvuzi kama cyangwa ubuvuzi nibyo kuva na kera n'ubuvuzi bushasha bw'abazungu bufatirako niko nobisigura muri ayo majambo
yego namwe Dr. Raymond mwo bisigura gute ubuvuzi nibaza mu kinyarwanda ko muvuga gakondo
kose shibe kubasuka nyabaza ku anyiro zabanje madame Jeanette Karire ubuvuzi gakondo twe tunabona kandi se ubuvuzi twa kubera bacu bivuga ngo n'ubumenyi atutse kuri bo cyatugira kujya kwa mu karuhuko ko kuri kwa kera uko kandi bisonga biye ndamu kibese tarize ndo aho tukunda cyane ndi kuri ubuvuzi bushya tukabona kandi ko bifite ndetse n'akamaro kwa n'umuco wacu kubera ko bari mu rwanda ndetse n'ahandi hose abari ubwo buvuzi aho tukabona ko nta cyo kandi mu buryo bwo nk'uko ari ko bashaka cyane cyane mu zambi bya mbere kuko ni hafi yabo uhindutse kandi bugaramye kuri imyumvire yabo cyane cyane ko usanga muri sosiyete bari mu abana bashinzwe kuvura navuga ngo bakaba bazwi ko ari bo mushinga ariyo navuga ngo sigi cyangwa se uruhare bafite muri sosiyete runaka barimo kugira ngo babungabunge amagara y'abantu
ute bwo babunganira gute madame Jeanette Karire bwa ubuvuzi kama bwo babunganira gute ubuvuzi bw'ikizungu batwumvirize
ubugambere na mbere ubuvuzi kama cyo kimwe n'ubuvuzi bw'ikizungu ubuvuzi bw'ikizungu buvura indwara bimaze kubonekeza bikavura n'ibiboneka ku ndwara tuvuge nka malaria hariho ubushuhe hariho kumeneka umutwe hariho murumva yuko ubuvuzi bw'abazungu buvura ibibone ibyibonekesha ku ndwara ibyo umuntu abagwaye mugabo ubuvuzi kama ubwambere na mbere bifatiye ku ngaburo ibyo umuntu abakeneye kugira beho kugira umubiri wiwe ushobore gukora neza ingaburo sinzi ko mu kinyarwanda bakivuga gutyo mu kirundi tuvuga ingaburo nibyo bijya by'unyunyu umubiri ukeneye buri ingaburo bijya by'amagufa undi muntu ukeneye koza umubiri bifata mu ngaburo rero ubuvuzi kama bikora cyane mu gukinga mu koza umubiri no mu kunganira umubiri kugira cyane umubiri ntugware kandi umere neza nagira mvuze cyane cyane ku byerekeye ubuvuzi kama bufatiye ku mfungurwa murazi yuko umufilozofe yatanguye ubu buvuzi tuzi bw'ikizungu yavuga ati mu Kifaransa bavuga que sa nourriture soit son médicament et que son médicament soit sa nourriture. Novuga yuko bavuga ko ibyo ufungura bikubera umuti hanyuma uyo muti ube ibyo ufungura. Iyo onye novuga yuko ko ubuvuzi kama ariko bukora cyane cyane. Rero iyo turiko turavuga ubuvuzi kama cyane cyane tuvuga ko ari ingaburo zikoreshwa nk'ubuvuzi muri iyo ntumbero. Ingaburo nkaba nk'ibyayi gufata nk'igisura umuntu aba gikoranwa nk'icyayi ntaba gikoranwa kugira yivure diyabete cyangwa yivure umutwe uburuhe cyangwa umutwe wamenetse cyangwa yivure igitigu aba gikoranwa kugira agire amagara meza ubuvuzi kama rero icyo bwunganira ni ukugira ubuvuzi kama bukora ku magara meza bufasha ku magara meza ariko ubuvuzi bw'ikizungu buza gukiza kandi buda magara mu kirundi avuga ngo magara n'amazi yasesetse ntusubira kuyayora magara n'amazi aseseka ntuyore rero ubuvuzi kama mu gufunga no mu gufungura neza no muri izo ngaburo ni ukugira tugabanye indwara ntizije ziri mu mfungurwa umubiri ni mfungurwa icyo gisuru ni mfungurwa bavuze muringa ni mfungurwa bavuze umugombe sinzi ko mu kinyarwanda umugombe ni mfungurwa ibintu byinshi ugutwi kumwe ni mfungurwa imbere yo kuba umuti uba imfungurwa
namwe Dr. Raymond iko mubibona mubona bwunganira gute ubwo buvuzi gakondo bwunganira ubuvuzi bw'ikizungu
icyo nakongera ku byo avuze madamu Jeanette Karire cyo igihe cyo ko iyo miti iva ku bimera gakondo itangwa mu bindi bifungwa ariko nuko itandukanye na none ya kizungu kubera ko nesha ko yasanga kugira ngo uvure indwara runaka tuvuge irwaye malariya imiti gakondo ushaka ko umuntu urwaye malariya ashobora kuba usanga kugira ngo agire imirire myiza cyangwa se ubuzima bwiza ariko na none ikaba itandukanye ya kizungu kuko yo ni uruvange kidavuga imbere nk'amashu mu gifaransa ndetse n'amashu menshi mu cyongereza n'ibintu byinshi bivura ibintu bitarwanywa na rekomposa zitandukanye bisaba rero ko imbangira byinshi gusa bitandukanye usanga umutima cyangwa se ibiri gusa ugasanga kandi ushobora kuba byagira byinshi bikora mu mubiri w'umuntu uburyo ngo ushobora kuba n'umuti ugafite malariya uvuye icyarimwe n'umuriro ugafite ishinge mu gifaransa cyangwa mu cyongereza rumba rero ngo iba ari imiti ifite ubushobozi bwinshi kuko ifite byinshi binavuga biri hamwe bishobora kuba byarafatanya kugira ngo bihuze kurusha ikindi kintu cyerekeye imiterere yayo ikindi kintu kandi nuko nanone hari indwara buriya tudashobora kuba twavura n'imiti ya kizungu ushobora kuba wavuza imiti gakondo bivuga ngo ufite umwihariko wayo kereka nuko nanone imiti tugira ya kizungu yaturutse kuri iyo miti gakondo bivuga ko nubwo nyine ni intangiriro ndetse usanga nk'aho ntabwo ufungwa ni uwasanzwe ku byatsi ngo ari ukuntu twakoresheje gakondo ku buryo twakoresheje cyane igihe ari ikizungu intangiriro y'iyo miti yose niyo yaturutse nyinshi usanga n'ubwiganza gukora imiti tuyo yakuye mu myaka ya gakondo icyo ndashaka kuba bitandukanye rero none ni uko iyo miti abantu bayifata
kuri wa muti ukiri uwe kama umuntu aba yafashe bitandukanye n'umuti w'ikizungu umuti usanzwe uhinguwe ari gitabo nasomye nabonye ko ibice 40% by'abantu bapfa bahitanwa n'indwara ziturutse ku miti y'ikizungu baba barafashe
muri cyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu amakuru yo muri aka kanya nahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika mugire umugoroba mwiza murakarama.